iyo nama hagati y'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko yashingiye ahanini ku myiteguro y'amatora y'ibwirizwa shingiro yimirije ibibazo si bike ku barongoye imigambwe muri ino minsi yimirije amatora muri byo harimo nimba leta izofasha abahagarariye imigambwe gushika ku rubuga jean de dieu mutabazi arongoye umugambwe ra debu ari mu babajije icyo kibazo
iyi referendum burya ni itora muga ni itora mu migambwe tutari tuzi neza aho rizobera imigambwe yose ntinganya uburyo twagira tubaze yuko iminsi yose y'icyo kibazo tukibaza muri leta uko bashobora korohereza imigambwe kugira ngo ishobore kujya kugira iyo kampanye bafise uburyo na bukenya hanyuma inyishu bazoheza bakamuha azoheze niyashobora kudutuma ko ajya yidushikirize naho iminsi ari mike
umushikiranganji pasitori barandagiye arongoye ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu yatanga inyishu itomoye kuri icyo kibazo afatiye ku kuntu itegeko rigenga iby'imfashanyo za leta ku migambwe rivuga
nibyo itegeko rigenga ibyo gufasha imigambwe rivuga ko leta ishobora gufasha imigambwe haba mu itunganyo ryayo cyangwa muri kampanye mu gifaransa bavuga peto otorizere finansima de pariti politike de maniyere kitabure proportionnellement au nombre de sièges qui se détiennent à l'Assemblée nationale. Et c'est quoi les évoquants? Muri somme, mu cyamwumva ibishoboka n'ibidashoboka. Uretse yuko ibirazwe muri constitution ya article 84, legislateur yakoresheje pe yanga kuvuga ati doa kubera yarazi neza ko bishobora kudakunda. Naho rero sije aho kirandira ko kuko murashobora kugisoma namwe mukaraba rokonde ni dura disposition hanyuma tukaduheza na twe tukagenda muri esprien tukabaza ikirangantego cya leta.
Abo barongoye imigambwe basanga muri seni bari bagiye gutomora umwambaro abaziyamamariza amatora y'ibwirizwa shingiro bazoba bitwaje kuri icyo kibazo. Prosper Ntagwamiye ajejwe kumenyesha amakuru mu mugwi seni yari yitabye iyo nama yatanze inyishu ashakiriza ko bazoba bambaye impuzu z'amabara aranga imigambwe barimwo.
Kama k'imyambaro murare kuri kwambara voze nsinye article 25 ya code electoral rikirelasi ntimuzotinye kwambara umwambaro bagenda muri kampanye bavuga ati umugambwe kanaka ushigikiye iki cyangwa ikiriya birarekuwe muri iyo minsi cumi n'ine.
Uruhara rw'abarongoye amashengero mu myiyamamazo nabwo nyine rwabajijwe na bamwe mu banyamigambwe. Felicien w'u Burundi ni umusendededede anarongoye ihuriro ry'imigambwe.
Ikibazo ugomba kubaza ni kijyanye n'amaeglise cyangwa igitambwe nawe hataragera mbega abanyamashengero mu mashengero bazovuga bazobwira bakitse gutora ego cyane oya cyangwa bizobera andeho desegrise.
Komiseri ajejwe ibyo kumenyesha amakuru muri seni atanga inyishu itomoye kuri icyo kibazo.
Ikindi nacyo ngirano ni kica ama eglise eglise muve nka muvumvise nijwe ku budi kubatera agapfungu. Eglise ni apolitiki ni apolitiki nta consigne de vote irekuriwe kuvuga ari shengero muga mushiranganze araza ku yinonosura desi no gutora ko eglise ni apolitiki nacyo irekuriwe
kwiyamamariza ibwirizwa shingiro. Bitegekanijwe gutangura ku igenekerezo rya mbere birangire ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2018 eka n'abazitaba iyo myiyamamazo bakazoba bafise uburenganzira bwo kwigisha ego cyangwa oya atawo bakomakoma nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.